Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ubu muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda kandi turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Na makuru CNC yarateranye ivuga ko kubihano yafatiye ibinyamakuru.
Akajisho rero keza karahari, ariko tugasaba ibyo binyamakuru ari utubazo bazi norinda kuvugira ngaha bo kwisuganya kugira ngo natwe muri sense uronke aho dufatira kugira ngo dushobore gutezura ibyo bihano nkuko babisabye.
Uyu ni Bankumukunzi Nestor, umukuru w'uru rwego rucungera itangazamakuru mu Burundi. Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu Burusiya, ikipe y'Ubufaransa imaze kuba iya mbere igiye muri kimwe cya kabiri. Yatsinze Uruguay ibitego 2-0 mu mukino wa mbere wa kimwe cya kane. Umukino wa kabiri wo muri iki kimwe cya kane uratangira saa 2 y'ijoro ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda, urahuza Brazil n'Ububiligi. Mu Burundi, urwego rucunga itangazamakuru CNC mu magambo ahinnye y'Igifaransa rurifuza gutumaho abahagarariye radio Ijwi rya Amerika na radio BBC kugira ngo baganire ku bihano aya maradio yafatiwe. Umukuru wa CNC Bankumukunzi Nestor yabitangaje abagize urwego akuriye barangije inama yabereye Imakamba mu majyepfo y'u Burundi. Umunyamakuru wacu Chris Munezero araduhe inkuru.
Inyuma y'iminsi itatu bari bamaze ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba, abagize urwego CNC rujeje gucungera itangwa ry'amakuru basozereye inama idasanzwe yari yabahuje. Nestor Bankumukunzi arongoye urwego CNC yamenyesheje ko kubiraba amaradiyo Ijwi rya Amerika na BBC yugariwe imihora ya FM hagiye gutumwa ko abarongoye ayo maradiyo kugira ngo bavugane.
Tukaba turindiriye nuko abo bantu tuzobatumira bakaza kugira ngo tubivugane turi kumwe, hanyuma duce turaba ingingo yofatwa. Akajisho rero keza karahari, ariko tugasaba ibyo binyamakuru ari utubazo bazi norinda kuvugira ngaha bo kwisuganya kugira ngo natwe muri sense turonke aho dufatira kugira ngo dushobore gutezura ibyo bihano nkuko babisabye.
Uyarongo y'urwego sense yongeye aramenyesha ko mu mezi arangiye basanze ibimenyesha makuru byigenjeje neza muri rusangi, akagabisha ariko ikinyamakuru iwacu hamwe ni radio y'Abafaransa RFI.
Ikinyamakuru iwacu ni radio y'Ubufaransa twita RFI, cyane cyane makuru ajanye bivyo gutoza no gutora ibwirizwa shingiro. Abagize rero urwego bakabasanze ibyo binyamakuru ari uko ari bibiri byarakoze amakosa twovuga ko akomeye, aho usanga batanze amakuru adatohoje, ugasanga batanze amakuru adakwiye ahengamye. Bakaba rero basavye yuko ibyo binyamakuru ko ari bibiri byo kwikubita gashi bikikosora, bagira bati ahandi hoho hazafatwa ingingo.
Urwego sense ngo ruramaze kandi kwakira abamenyesha makuru bavuga yuko badashimishwa n'imigenderanire bafitaniye na bamwe mu bari mu nzego batabaha amakuru nk'uko byategeretswe.
Ivyo natwebwe twarabibonye ko hariho abantu ba Kenya bataratahura. Ico rero dusaba muri sense abarongoye ubuzi butandukanye, abarongoye intwaro, bamenya yuko abanyamakuru bari ngaho kugira ngo bafashe igihugu, bafashe bene igihugu, bafashe kumbure n'ubwo buzi nyene cyo mu gutanga amakuru n'ibiganiro. Iyo atayabahaye barayabura bakajuragirika. Ugasaba rero yuko uwo muntu wese afite inkuru iraba igisatajejwe ko yoyiha umenyesha makuru.
Ngo rwego sense gongeye kandi ruramenyesha yuko rwafashe ingingo muri iyo nama yo gutezurira insamirizi Intumbero FM yari yarahagaritswe, ubu ikaba igiye kugurura ndetse igahabwa n'uburenganzira bwo guhindura icicaro cya Hori Bujumbura kikazoshobora kuja mu ntara ya Ngozi. Imakamba, Chris Munezero, Ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu Kirundo, aho abanyagihugu bakomoka muri iyo ntara bavuye mu buhungiro muri Kenya baraye bashikanywe mu miryango yabo. Barashima ko bakiriwe neza n'abasangwa, ariko barasaba leta kwibagumaho, ibagumisha ijisho muri iyi minsi ya mbere kubera ibibazo bitandukanye bahura nabyo. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Natubona indege tuziramutse
Ega nyene n'umundi uraraba muganye ntagaduka ntikabura.
Ahari ku mutumba wa Gwibikara mu gacimbiri ka Muhuzu muri komine ya Busoni n'intara ya Kirundo. Turi neza na neza mu rugo rw'umutama c'abagore Matias. Abanyagihugu bazindutse kuraba Ndayisenga Gilbert muri urwo rugo, umwe mu barundi 48 baturuka mu ntara ya Kirundo bashitse ku mavukiro yabo ku mugoroba w'ijoro kuri uyu wa kane bavuye mu gihugu cya Kenya iyo bahungiye. Matias n'umukenyezi wiwe bishimiye cyane kubona umwana wabo agaruka mu gihugu.
Narabwinye ndatarika kandi n'ubu nkirikumwe n'abo bantu mbona bahagaze ngaha n'abaje kutwumviriza baje kugira ngo baganire nabo kubera bari basanganywe twarababanye bacu. Mbisi jerewe ya riyagi ya genda nhabiza, genda tansezi ye, kadusikara mkaduma adumo, tulagiranu ubwo ikintu choba chava jani. Hama njizegu charelo numfa, atijiriwe iliwawe ya aje, ejo ashitse, tuwara mkanuje gose.
Kwa kiri ya jiriwe ili, tacha isaba, umwana wajagira katani. Ugugomba ndodele nyeri fungu kwa ndamu akire, na wana dava akire, tulamukanya, zanu mudamu uwe tulamukanya.
Ndayisenga Gilbert arashima uko yakiriwe.
Twageze ngaha nyine tubona mu ibarabara nta ngorane, haba ku mutagura agenda, haba nijoro ko twikwageze hano ku mugoroba, mbona ngeze muhira nta ngorane, ndacyama ndasinzira. Ndikangura ntubona ari ntembere hano kuno muzehe, n'abana biwanje nje kumuraba. Sanga nyine barimo barajya, ashitse ndajya, nyakirana akayabagutragwa na munda. Keshi mbona mama ntangorane na papa ntangorane, habine bacu mbona ntangorane, sigara nibaza iminsi nari mazima.
Kiretse abari baje gusanganira uyu muryango waraye hungutse, hari n'abari baje kuraba ko hari ababo wabarimwo. Uyu mwigeme ari muri abo.
Naje kuraba no bahungutse bagiye nyene tubakunda, turimo turashima Imana ko Imana yabazanye. Ni wowe nyene mbanje kubona. Aye nje kurako n'umujyango wanje wo burimo nsanze fataje.
Umujyango bahagenda nani?
Hagiye mama wanje na musazanje.
Kumigwa mikuru ya makomine aho bashikiye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane bakiriwe n'abajijwe intwaro. Miburo Benwa umunyamabanga mukuru wa komine yabakiriye ku mugwa mukuru wa komine Busoni asaba ko iyo bashikira hose bwo kwakirwa neza.
Turasaba cyane kubakirana akanyamuneza uko nabacu batashe mu babo, batashe mu miryango, batashe mu babanyi, kandi tukaba dusanzwe tuzi neza ko abanyabusoni bakira neza, ntabwo ari imwe baza kugira ahubwo baza gushikira mu kanyamuneza k'imiryango.
Umujyango wahungutse urashima ko abasangwa bazigamye ivyabo uko bishoboka, ariko urasaba gushigikirwa muri no mise ya mbere.
Muze yaragerageje kuzigama ivyashoboye kubera shaje nyene, ivyagiye navyo n'ivyabindi nyene umuntu asanga asiga mu nza adasezi, urumva urimo aragenda arimo aragenda, nasanze agatonga arakabungabunze. Kazi nako karabaye ntuzenya gakeye gake mugana uko kari inzoga henda henda nta kundi ndi bubiti. Ari muri ano kuntu tuhabaye nashobora kuzotubwira nk'imbere mukadukurikirana, urabona nk'umuntu amaze igihe muri Kenya ko tuzomenya inzira yaho zacimwo ataragenda, urabona no guhanga bishasha. Turasavira mutugerere imbere, asike mutudodorere mutube hafi.
Ingorane sizi uburaro gusa. Uyu mupfakazi w'umunyarwandakazi afise ingorane zo kumenya iwabo w'umugabo wiwe yaburiye mu buhungiro iyo bahuriye.
Uwo mugabo rero twatoraniye mu Rwanda tujyana Uganda tuavuye tujya Kenya tuageze tumaranye amezi abiri arapfa. Ubwo rero nashaka kugarura abana ngo mbageze muri famiye iwabo.
Wewe none urumuri?
Njye ndi umunyarwandakazi.
Mufitaniye abana bangahe?
Abana babiri. Rwanda nturuka mu murenge wa Sake, karere ka Ngoma. Njye nk'uko nazanywe na UN nifuza ko ariyo yagomba kumfasha nkagera mu muryango. Njye icyo nsaba ni uko nagera mu muryango w'umugabo bakakira abana, ubwo nkabamenya nanjye bakamenya, ubwo bakazamfasha kurera abana umugabo yansigiye.
Aba mu buyobozi bujejwe gutahukana impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu baherekeje abahungutse, bavuga ko abajejwe intwaro bazofasha uwo mukenyezi kumenya umuryango w'umugabo wiwe. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Leta y'u Burundi ikwiye gutegura ibigo byo kuvura abajahajwe n'ibiyayuramutwe gusumba gushyira imbere kubashengeza no kubashyira mu mvuto, byavugiwe mu nama yo guhanahana amakuru hagati y'abakora mu gisata cyo kurwanya ibiyayuramutwe, inama yabereye mu gisagara cya Gitega. Umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana yarayikurikiye.
Mukigwa catanzwe na Dismas na Kibirora umuhanuzi mujanye n'amategeko mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi mu Burundi amenyesha ko gufunga abanyubiyayura mutwe biza gusongera isibe
bashaka yuko niko amategeko yakurikizwe mugabo turondere n'ingene abarunywa bokira kubashya ku mpimba kubashya mu buto butandukanye nta kintu na kimwe atari uko byongereza nuvuga n'ingaruka mbi kunywa kuko rwinjira mu mpimba cyangwa ahandi hose bafungiwe abo twafunze amadosiye abo twaguriye amadosiye bashaka barabahana ibihano bigakurikizwa nk'uko byanditse mu mategeko mugabo abahanwa abagiye bagafungwa imyaka ibiri imyaka itatu bagaruka barunywa gusumba barononekeye gusumba
iyo ntwazaga mu gipolisi yigeze no kurongora igisata cy'igipolisi kijeje kugwanya ibiyayura mutwe arafite icyo yumvira nk'umuti worama kugira ngo ibiyayura mutwe bigwanywe mu Burundi
umuti niyumvira nuko boba icyo bita ensemble de désintoxication donc nuvuga nk'ibitaro cyangwa ahantu abo bantu bavurirwa umuntu amaze gutangura kunywa ibiyayura mutwe ntashobora kubivamo c'est vrai hari kamera bishoboka donc naho ugerageza kubihera uvuga ko umutima urakwangira bikanga nico gituma rero muri icyo gihe duvise nk'aya masantre de désintoxication abantu barakira baragiye muri Kenya warabonye ingene nayizana ko ndavuga n'ibitaro bifasha abantu bagakira
muri urwo ruganda ubwo guhanahana ivyiyumviro hari hatumiwe n'abashinga amateka kugira ngo bumve ko ibyayura mutwe biriko birica urwaruka Mukeshimana Leonidas umushinga amateka yatowe mu ntara ya Rumonge akaba no mu mugwi w'amaho ujeje ibibazo by'imibano mu nama ashinga amateka y'u Burundi hari icyo yashatse gutahura kurusha kubijyanye n'abinjiza ibyayura mutwe mu Burundi
ni bande bari imbere y'icyo dandazwa ibyo byayura mutwe mu Burundi ngo hari umuntu mu wamuzi ngo bari karuhariye muri ibyo bihe ngo ndatamatoza mwara yakoze murayazi cyane niba ari babiri cyangwa batatu mutubwire bo baba baramaze gufatwa cyangwa batarafatwa muti hariho naka tukirondera na naka twafashe twasanze ari we atwitira abana n'ibibondo
Dismas na Kibirora yamuhaye umuco
umuntu yeporta ni umuntu utazopfa umenye vuba ubwo tuba ko atamenyekana tubifatana kenshi le transporteur des consommateurs tubifatira dans les boutiques uwo rero umufashe uzogira amadosiye uzomwenteroja ene fwa mugo tuzokwigira kubwira la source de la provision ibyo dufatira hamwe mabusi mu modokari abonye ko bariko barasaka amasakoshi ibyo ni amasakoshi yabura inayo kandi ufata abantu bose muri bisi ngo bafunge aha mu Burundi sizakubwira ko tumaze kuronka les vrais trafiquants
mu mashirahamwe ajeje kugwanya umugira wa sida mu Burundi bavuga ko umugwi w'abantu biyayura mutwe ari bo bangamiwe muri ino minsi naho umugwi w'abakoresha ibiyayura mutwe abenshi bari mu rwaruka rwateye amashuri abadandaza imibiri n'abari mu mabohero nk'uko ivyegeranyo vyo muri ANSS bivyerekana uretse kwandura umugira wa sida biciye mu guhuza ibitsina mu mashirahamwe agwanya umugira wa sida mu Burundi bamenyesha ko inshinge bakoresha mu kwitera ivyo biyo vya bwenge akenshi zitizanywa bigatuma umugira wa sida urandagata muri uwo mugwi w'abakoresha ibiyarura mutwe igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
ubwo uribuka kumerewe nabi murisho n'umugore wawe bariko barasayangana mufite warondeye
wewe ibyo biri iki
ewewe
wabaye gute
oya kubere kuri kushumbira abanyabugu
none ndakubaze amafoto jewe ntunze wibaza aho ndi umwana
oya ndaze ko utari umwana mugabo mbona umenga ivya izine yawe warabihebereka kimana murisho
jewe giti ndabahebera wanyibagiye bafo
ukora kwa tatukora
wibaza aho nafise uri karabikurikirana
nivyo uwo muntu ninde none gagite
Oh, ibyo biracha. Ubu kenyuwe wowo. Uriho?
Mureka, mureke rukuri.
None gamuhiye. Kamona kwiga umugozi. Ubwo mugire mwe byo kurima kujyana.
Waruze.
Ah.
Tishu dutegeza kuzitera ku murongo. Iho zimera neza.
Kandi uko ndabiheruka rero. Ah, masho ntate bakwe.
Eka nirenga renga. Mwave mwibatsa.
Yo umba. Gabo rero naho turonza aho turima. Ha. Etse mugasinze ko tuzokwera.
Kubera?
Tuzitoye imvura igira icike.
Aho rero nibaza ko niyacika tuzoguma tujyanye. Mukabona imvura icitsi. Mumenye ko mu so kubitikwa kuzivomera nta gufyina
yego nani
umwe wese yitegure amenye ko azogira umunsi wiwe wo kuvomera
byavuye bigenda gute
haciye indwi zibiri
fude Where food? Food anyway. Where food?
Eh, what good? Eh, Charlie, we will get the food. So I will ask you.
No, Tumbikani kika fundi. Ndabizi kutumbikani kutubjoka kufomeli mboka.
Kutubjoka kufomeli mboka.
Nune huu utifome uri mugitanda. Changato kiri shaku.
Nababandi mahungu wose. Namazi kuba vyura.
Nawe kuba huja mulima utsie nufyorosha.
Nufyorosha. Muzo shiri mboka nizamara kwera. Muri kumura zimanu za kawa. Mutsali hosha changato kende. Itzuba lije kwa katuwa maziku heza kutifomela.
Basuwe muna kende basanka.
Utikika fundi. Itiranda kwereke ingene bahani nepke
ika kumvukura chamwe
itakuzo kwake
tika tika
chamwe
tika bibe kuse
mwe
ika kumvukura
uyu mungu ingene nyi
mani yatu
none
wuyi turaronga ho dukubiki suka nawe wishinge kubiti pongi kusa
mbe kwanza funde ya mabito twagutuma kwegeranya ari hehe
Yo,
yo, come back with that. That was Ahusangatana Warond, eh?
Natsienda Chibakira.
Why weren't you there? Fund, Uberero, Hanipito Nimu Warond, eh?
The Canucan, Quakatuva, Umegravisivito.
Oh, come out, you go. No name was to Vomeshi.
Eh, man, and the summon and the sons and we were about. You must see who Jonaram Bamba no Quiman.
That's it, Vero.
A queer magazine, King Agassin, I want you to shark on wape.
Taxi vero
gaso. Bantu ndindiri kwanza tuvugane.
Sana. Ndakurira
cha. Bantu ndindiri tuvugane.
Nibiki none wewe?
Ahubwo wewe nibiki?
Ndakurira chati rero.
Okay basi ndakurekuye. Ayo gaso. Kwikusigaye mezuko.
Meze gute. Ubu rero gomusambisha.
Kwikusigaye dukwepa kandi turabagenzi bawo gaso.
Ngo abagenzi banje.
Bachondo, bajone bose usigaye bikawusha. None ukitwizega gaso.
Umugenzi n'utari umugenzi ntabonzi jewe.
Sa?
Eh, nuko bimeze.
Nabacondo bagufashije giye mama wawe yaragwaye, bakamurihira umuti n'ucemera ko arabagenzi bawe. Gasukame.
Nabo kubamurihiye nyamite aracyariho.
Mane yanje we.
Umvuye kurambiye.
Gasu. Nibiki byagufasha? Ubwo urabona ko kuvugiye kwa bagwaga na korombe wa muhevye. Ntiwigere uca no kumuraba. Gasu. Nagomba ndakubwiye ku mutima wanje uremerewe.
Mugaje nibaza ko ntigeze ndagutuma ngo umutima wawe uremegwe kubera je.
Sa? Gasu.
Icyo nigeze ndagutuma none.
Uko ni kumbwiye gasu. Merci.
Ibyo byose ngwane n'izi wanje.
Sa?
Nibaza ko we bitakuraba.
Gasu.
Je?
Nta narimwe ndigira ndaguhemukira. Nigihe wari wagize ingorane, naremeye kumenja. Nkura mu mahera ya kese ku kazi kugira ngo ndagufashe. None. Urubahutse kumbwira ayo majambo. Ubu ni wowe ndiko ndumva canke n'uwundi. Ni wewe gwaga yakugize iki? Yakugize iki gaso?
Icyo ndi cyo ndaza.
Funde, nimusuke kwa mazi meshi meshi. Nica make. Yebaje. Ah,
ahubwo muhehe turude komeje me he nubwo kwera ndi ngoko
aso no yari wari ta kugira je ahubwo mbona hari mitigeze gusoroma
eh nanje mbona zorengane twafa gucisha kuwepo
zire heze reka ahubwo duca dusoroma nge iturari nawe nuri dusaba kugukoza amazi
bwe kukuta buva no ta buva ko mbota reka mbota
acha
muka babu sarabi fogati tare ukabona ibyo wango aya mashasha ni matombo yizi abaje cyayo bugano
cyane yo ashayo mashunzo yashobora irega afunde jewe naheruka gushira mu kanwa icitwa imboga tukiri wati rusange
nishaje tare yizi
je mira majya mugosha aho eh bara sule kugira umuntu
eh acha bari abangura nda nda kuchi honyanga
oya nibaze honyanga
ingene babati honyanga ingene zakubye kurima ibaje
babitisha ingene
eh gutya eh nda biraje rwoka honyoyo
basi mugabuga muhe
ha
urakwiye kujya gusaba ikigongo abanyavuko
yabasaba ikigongo kubera ikigafunde
urazi bitutse abatutse kamuhe basi bango ngona bagese
yumvire nawe
data wanje ngo ni bopfa bemeye kuduhumye babambwe sha yarakenda
ugawusha ugawu ndi twashura kwihenda ku bantu kwere
muhe akaja ngaho ngo abanyabugara bati twataje ndi batwifuriza batano kubona twese twapfuye
agira ne bidi muzaje
none aba bagomba batwicisha imboga
nubundi so bahaduhaye mukabona gutwenga gose iyi ni imana y'impunzi yatugarukiriko nayo kugabajya bugobobo ari gupfa tugaherenge
utega buhe
ye ukuntu kubako kw'imana twaraseze cyane kugira imana rukundo ikoresha abanyabuko
beba siyo mana rukundo uvuga yo bari imwe amwe na papa cumba icamwe imigwawa yaremye
wabone kuravuga ngo papa cumba ahubwo uvuga ko ari sigaye ari imana yababuhe
none imana yababuhe irahari ariyo mana y'impunzi
kandi na nerega nico gituma urya mugaye byabwiye byose baca bavyemera uko nyere nk'ijambo rya bibiri
mukabura gushingiriza gose aho mupfugisha ikuri gafunde mwebwe ifite abateye ubwoba urya musi impunzi zidushwaramwo nk'igitero muzi n'ingwane twari dusanzwemo ngahamwikambi vugisha ukuri ntabwo bamwagize
sha mugabo na Jesse Nobe hajya nari nzi ko kabaye
none mwibuka ingere twari tumaze iminsi turonka utwo tujya twinica nikize hanyuma ukajubona hake mwabandi ngo tubisangire amafundi aje ngahavuga ivyo yishaki
naje vyarantaye ubwo
none cyangwa umutima wacinye ujya mu kirere biramubugesera zijya zindi mpunzi ntangura kuzita ku ingorane kandi tugowa mwe wamenga ubwenge bwose bwaciye bugenda
aho ndagutaho
basha sinari nteyumvira
na general hacira bi funde oya mwe umwe nabitwa mafoza ari abifatiye byaheze
reka ko yibutse bya mafoza nabitwa
naje shafya arampayicika ubujya mu byingorane hari abikika mukiza bakaducanishamwo mu gutureka kwabandi ari bo nkoziza marere naje dukapfa gukurikira naho kumbe bariko birondera inyungu zabo.
Alo?
Alo? Vita ya mwaka?
Ni sawa.
Ewe, uriwe njene, tuwasho kufukana?
Gondi jie njene, Gasore Sehari.
None, wanateneza kata ukumba.
Oya, ndi jie njene muta.
Ah, okay. Aho ni sawa. None njene, kutamara poro, akazi na kutu mnevi meze kute.
Aho, bukore, obu jaka mutama na kugii.
Alo? Alo? Alo, mwaka?
Ego nakumva muta.
Nibiki ntabintu numvise bibomboranye.
Oya yari impene yinjiye mu nzu. Shush.
Ah.
Shush, okay. Pashura karushwa.
Bo, nako ndakubaza.
Ego.
Niki tumutamahira poro ngo mbire uko ikogwa nagutumye kiho kiyagenda.
Muta, ndi gikogwa mwantumye nasanze kigoye.
Kigoye gute?
Embere numva ntanguye kugira ubwoba.
Ye. Idirije tanguye.
None wibaza ko gasora tazote bakamenya ko ari twe twabaturiye mu nzu. Nzomwihisha ko gushika ryari.
Eh, hey, ubu rero ugombuje kumuririmbira kwerewe wishe nyina.
niwe wamwishe si jewe jewe nakoze ico wantumye
umbiriza shanda kubwire
numbiriza
ugahira hiruka rimena bizokumena inda wazumva
mbeho nyene mpa mategeko nkande umuntu uri mu kinyegara tani cacu gisigaranye ngo mpembe
Uzo
wari kinjuriye none uri kuransuka ngo nite mu muriro nawe wari wiraramiye hi none kuri hiyo mu kinyegero ko wumva data wanje udafise ubwoba ntiwozo kavyikorera
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu naha aya makuru n'ikiganiro muri kirukuri bihumurije gusa mbibutse yuko urwego rwo mu Burundi rushinzwe gucunga itangazamakuru CNC mu magambo ahinnye y'Igifaransa rurangije inama y'iminsi itatu imakamba rukaba rero rwafashe icyemezo cyo kuzahamagara gutumira abayobozi cyangwa se abahagarariye radio y'Ijwi rya Amerika na BBC kugira ngo baganire ku bihano aya maradio yafatiwe naho mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru Ubufaransa bwatsinze Uruguay ibitego 2-0 buzahura muri kimwe cya kabiri n'urokoka hagati ya Brazil n'Ububiligi umukino wa Brazil n'Ububiligi uratangira mu kanya saa 2 z'ijoro ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ndabashimiye cyane mugira umugoroba mwiza, murakarama.